Turashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose abari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijuri yobora kwisi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni muri sanga ikaze mwebwe mwese mwe muratwumva kuri micro muri studio yindwi muri kumwe na Joe Diana ninahazwe nakibateguriye nkabangiye kukibashikiriza
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa gatanu windwi iza hazo ari genekerezo rya 11 z'uku kwezi kwa gatatu turimo mu gihugu cyo Burundi abagendesha amakinga amapikipiki utumodoka kinga duto duto tuzwi ku izina rya tukutuku canke bajaji hari ibibanza bitandukanye batazoba bemerewe gukoreramo mu gisagara ca Bujumbura ubushikiranganje bujeje intare hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi mu Burundi bwafashe ingingo busigura ko ari mu ntumbero yo kugabanya amasanganya menshi aterwa n'abagendesha ivyo vyuma. Ku ruhande rw'amashirahamwe ahurikiyemwo abegwa n'ino ngingo bemeza ko izogira ingaruka kubahora babikorera ko kubakoresha ivyo vyuma mu kwiyunguruza vy'umwihariko ariko bikagira uruhombo ku bakoresha ivyo vyuma bitandukanye amakinga amamoto n'amatukutuku kugira ngo bashobore kubaho. Umuvugizi wa polisi y'u Burundi Desire Nduwimana turacyamurindiriye kuri telefone yari yatwemereye ko aza kubana natwe kugira ngo ashobore kwishyura ibibazo bitandukanye ariko ku murongo we wa telefone ntituriko turamutora mu kurindira ko aza akanyanigwamo. Mwiyumvira iki kuri ino ngingo, ivyo bibanza bitandukanye abatwara amapikipiki batemerewe gushika ko mu gisagara ca Bujumbura agahombo bizotera nakahe igikwiye gukorwa n'icahe mbeho ho kubavuga ko abatwara ivyo vyuma bitandukanye hari gihe usanga babitwara batararonkejwe ivyangombwa bikwiye ikosa ryotabwa kuri nde canke ababikora bakaribikosora gute. Mu kurindira umuvugizi wa polisi y'u Burundi yemeye ko tuza kubana atagihindutse turabandanya tubaha akanya mwebwe mutubwire ico mwiyumvira ku ino ngingo. Twari gushima guhamagara n'abaserukira abagendesha ivyo vyuma ariko kwera ko uwo mvugizi yari yadusavye ko yipfuza ko atanga umuco yishura ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika atari kumwe n'abatandukanye nico gituma tutashoboye kubarondera. Mu kurindira rero nta kundi tube turakira ivyumviro vya mwebwe mwatwandikiye muri ahatandukanye kugira ngo mushobore kutubwira ico mwiyumvira kuri iyo ngingo atagihindutse n'ingingo izotangura kuja mu ngiro kwa gatanu w'indwi iza. Turi kumwe na Artemo ariko ku murongo wa telefone. Artemo ikaze ku Ijwi rya Amerika. Turi kumwe n'uwuserukira utwara utumodoka twunguruza abantu tukutuku ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. numva tuteko turumvikana reka dusabe muhinga bw'ijima CD munashobora gutushamo akarimbo akariko kose kugira ngo tubanze twitunganye neza mu guhamagara abakunzi b'ijuru rya Amerika aho bari hatandukanye umutumire wacu murumva ko atashoboye kuboneka ijuru rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
bakunzi b'umukino wa basketball irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka bar ryongeye ryagarutse ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku njuro ya kabiri ngibi birakomanga natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twabukereye tubageza aho imikino y'imbatura mugabo muri basketball nyafrika Ruzambika na tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022 amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwamburaza amareke mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya bar umwaka ushize ibihugu bitatu Senegal Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri bar ya 2022 turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba bizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze Basketball Africa League ku ijwi rya Amerika nindu zakijyana ntimuzacikwe
murumva ko babararikiye kuzokurikirana iyo mikino ku buryo urambuye ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Artemo Amahoro muratwumva Artemo Artemo nawe nyine turumva atariko reka muhinga bw'ijima CD muje mu banyagihugu basanzwe kuko murumva ko aba bandi tutariko turabaronka duho murongo mwebwe mutwumva aho muri muherereye hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi ntara zitandukanye ingingo yo kudakoresha amakinga amapikipiki hamwe na tukutuku mu bice bitandukanye z'igisagara cha Bujumbura mwayakiriye gute hari hakwiye gukogwa iki kugira ngo nyagire uhagirira ingaruka murumva ko hariho abatangwe kuvuga yuko nguruza bizobagora cyane hanyuma abari basanzwe babeshejweho nabo nayo makinga n'amapikipiki atazemererwa kurengana mu duce dutandukanye tw'igisagara twa Bujumbura bo bizogenda gute ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu barizwamo n'ubw'umutekano gavuze yuko ino ngingo yafashwe mu ntumbero yuko amasanganya akorwa atewe nabo bavuga ko batwara ivyo vyuma bitandukanye agabanuka ijambo ni rwanyu mikro ni rwanyu turabarindire kugira ngo mushobore gutanga ivyumviro vyanyu bitandukanye turisigura twe twabwiye ko tuzakora turi kumwe n'abategetsi mu gipolisi c'u Burundi kugira ngo bashobore kuduha umuco ariko ku munota wa nyuma telefone zabo bazivanyemo tukibaza ko kumbuzi nimba baza kudushobora kuba bariko baratwumva baza kuzisubizamo kugira ngo dushobore kubatora ariko uko biri kose nubwo batari turaza kumva ibyumviro by'abatandukanye naha tamuti baza gutanga turahera kuri Fana ikaze Fana
ego ikaze murakoze cyane banakuwa
uherereye he Fana
je ndi mu gisagara cya Bujumbura ndi mu Kamenge
haravugwa make
turashimora namwe hiyo mumeze neza
twebwe natwe tumeze neza cyane gose hari ko haregereza igihe cy'imbeho igabanuka n'abantu usanga gatima keza kaba kenshi
yego nuko nguko
hanyuma gafen wowe ubeshejeho ni kingaho uri mu batwara amapikipiki cyangwa uri mu biyunguruza n'amapikipiki ya makinga matukutu kugira ngo baje ku mirimo yabo itandukanye
je ndi mu biyunguruza
hanyuma ijyangingo urayivuga kwiki
aje ijyangingo bwa mbere kwanza bo leta no kuri leta no mubyeyi wa bose siko tubashima kwanza kuri ijyangingo bamwe turayishimira uko hari ibintu by'amasiga yo rabiba tukabona ko biri kwega ngo si twe tusha dusaba leta uko yogira ikintu cy'inyigisho kwigisha bajya abantu hama ijya ngingo para pre leta n'umubyeyi leta n'umubyeyi yemba yayifashe barasimamvu bayifashe ijya ngingo kumure hari umuguma aje kwibona afike abanyagitura bibona ari gusanga amasika ate kuri bajya abantu bamatutu baruma mamoto biraboneka ko nta nyigisho nyinshi bafite mu gihe cyari gatuma ariko leta kuri ijya ngingo yurabigatika ikaregeza nuko ikagabanya ubukari bw'ijya ngingo kabagirisha formation ama bajya abantu bakagaruka ku mirimo kuko ubukene bwose buba bwinshi kandi natwe abantu duherereye mu Kamenge urumva presi nk'abantu bose babaye mu Kamenge benshi rapidware yabo usanga ari abantu banyonga bijya rimwe kuri uno mwanya amafaranga yo kwibeshaho bizogenda gute badokiyungunganya gute mu by'ubuzima urumva bya bintu by'ubutuma kandi ukabisura mu makarishi ariko ingingo kubwanjye mbone ko ari nziza ariko leta yoraba ingene iyo yigisha ikabigisha nyine banyonga n'amategeko y'amabara bakayabigisha kibazo cyane amasomo
hanyuma uyu uvuga ngo ubona ari nziza uremeranya n'uko insanganya ziba mu gisagara cya Bujumbura ziterwa n'abo bagendesha ibyo byuma
oje kubwanje ndashaka kubyemera kandi ndashaka kubyemeza kabisa kuko ibintu tumaze kubona ko usanga ari ibintu by'amadubraje ashaka kudubra nk'umuntu agendesha kitu ari bagira yuko ariko agendesha ikintu kigise ise mezire kuba gifite amametero ako kungana n'umuduka agashaka kudubra nk'iremoto yashaka kudubra nk'ajya maskani urumva ibintu byinshi by'amasida urumva bajya batubwungu n'abamotari namo nibyo kudubura ariko leta yo bigisha ikabashyira ahantu hamwe ikabereka ingene bimeze yibaza amasanganya yogabanuka.
Urakoze ugira umunsi mwiza Fernand. Ugira umunsi mwiza aho mu Kamenge. Turafise na Artemo ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Yego nje n'umuntu wavana akemo n'umuntu atari akorana na akemo mu ibarabara
akemo ni muri kumwe kuko twari duhamagaye kuri telefone
yego akemo ari kuri yanjye gatoya
ariko na wewe ugendesha amapikipiki
yego ngendesha ipikipiki
witwa gute
yewe ni Thierry
witwa Thierry ugendesheza ipikipiki mu gice cya hehe Burundi
yego ngendesha ipikipiki
mu cyahe gice uyigendesheza mu cyahe gice cy'i Bujumbura
yego i Bujumbura kwa Sion
aha nuko rero Thierry ino ngingo mwarayimenyeshejwe nimba mwarayimenyeshejwe ibyo mwasiguriwe mwabyakiriye gute
bwo kwenye bwati cy'imiryango kubera cyo tumaze kugira imiryango igiriye cyane kugira ngo cyo tukora n'iyo bakagira kandi kandi kokora hanyuma iyo ngiro amatwi yo namuga ngo zigeme mu noda n'ubwe kandi kandi dufite tukokora
babi basigurira barabahaye umwanya yuko mubashikiriza ibyo byumviro byanyu
oya n'ubigize baduho umwanya bafashe imirimo y'agiriti uti umenga sinzi umenga kiba abanyagihugu ibyo badufashe nko kumenga ntabwo mudufite twese bari abatoye abategetsi batadufata imiringo yaho naho ibyo byose birema ikintu iyo ngingo abanyagihugu
hanyuma gateri hajya uburere mwemerewe kushikamo ni hehe ndazi yuko n'imbere yaho gushika mu 2010 kuva mu 2016 ntimwashika mu gisagara cha Bujumbura indani umenga ntimwarengana kuri Saint Michel abandi nabo ntibarengane kuri ntibarengane ry'amabarabara yandi yinjira hagati mu gisagara rimo za Vindo la Mission iki unye mwemerewe gushika hehe na hehe mu gisagara cha Bujumbura
olumva batubyemutubyene mu itenga abandi ngo bagende mu ruziba abo muri muha abandi ngo bagende ijya mutenderi naho bekuru ndabibona jyewe kurandi by'iwanjye mbona yuko amatukutuku bayagumiza ajya yahora ama mapikipiki nazo bakayagumiza ajya nyine yahora yego niko ndabibona amagini bikajya nako byarabigenda kubera i Bujumbura baramaze kutubwira neza ko ari ku mugwa wa noze ya wakomereza hanyuma bazutubwira yuko urumva igitega ari ku mugwa wa protege kuvuga ko bamaze kutubwira neza yuko ariko umugwa w'umudandaji twebwe tumanya ko dukora business ibyo goda kandi barabije ku baturungi kamwe hanyuma tuve n'ikigo tugende kubera turabantu benshi
ndakumva neza bababwira ko mwemerewe gukorera tenga mukemererwa nahe nka za quartier a rohero mwirohero murashikayo ntimushikayo
mo mwirohero baradukatiye ahantu bita kuri video dido ndu ashika abintu yinga ntizika ko izika no bita kunze kwa domicile nazika kuri cyene sheri rwara yubahirije kuzika ebo kubaye neza matiku mo ari manero amapikipiki agarukira hano ibiraro bibi hano kuri nangwa hanyuma bikagira tukashika kuri nangwa hagati kuri Brazili hama tukashika tukishika kuri nangwa iyo hagati ushika kuri ntuze ya hanyi uica kuri nangwa iyo nga hagati hanyi bita kwa kwande kabasa unangwa hagati inya yo kuri uja kuri yo uba kuri opetari mukeri uba kuri nasio zini yo tungarikira
hariho ibiganiro byo biriko biraba hagati twa ariko bushima kubaza bino bibazo byose umuvugizi wa polisi y'u Burundi ya twemere kwaza kuhaba ejo ari twemere uno munsi mu gitondo tuzinduka turamuhamaga
avuga igiswahili
oya ntagiswahili ntagiswahili turi mu Kirundi ntaki uri kura twumva Thierry
ndabumva
na telefone wewe kuko turi mu kiganiro cyo Kirundi n'Ikinyarwanda ntagiswahili tukoresha no munsi
ego ndabumva cyane
nako ndakubaza ntibaraba hari ibiganiro mwa muri ko murakorana nabo n'abategetsi b'u Burundi
yebe maratigije inyuma ntibashaka kutumvirizo
ibyo bavuga ko muteza akajagari mu gisagara cha Bujumbura mu guteza accident atandukanye byo mubivuga kwiki
mbo nta magezi gatebwa icyo kintu rwo rwaragiteguye twavuze yuko umuntu wese azogora ikosa zo hanwa ugatwa kiwe Loranje nijo ijezwe gucunga abantu bagira agivida mu gisagara cha Bujumbura ni kuvuga yuko umuntu abantu bazagaje bateza agivida bengi n'abamabizi n'abapolisi n'abasirikare
abapolisi nibo bateza amakida mu Burundi ushaka kuvuga iki ngaho bayateza gute
ego amabizi nyagenda nabi cyane n'igihe amabajaji atari bwaze n'amapikipiki atari bwaze amanuze ya ni kuvuga amagipida yategwa n'amabizi akagenda agategwa n'abapolisi bagenda babizi imikono itari yabo n'abasirikare nibo bateza isanganya cyane hanyuma rero mu ayo matirituku nibabareke baguma aho bahora bakorera hamutoteza isanganya ahanwe ugatwe kiwe ntabe umuryango umwe asukisha imiryango
hari ibibazo byinshi ugume ku murongo gato Thierry hari ibibazo byinshi twari gushima kubaza polisi y'u Burundi ariko murumva ko itahari nibo bariko bararaba kino kibazo kuvejo baratwemere ko tuza kubana kuri rota
turiko tuko amadokumento tubayarihana gina kimwe tujariha mu gisagara cha Bujumbura stasione nayo dokumento bazana tubariha nayo niyi bavuze yo kuri angwa mabarabara tujyo ko tubariha nayo tujariha tuna 2000 kuma akatu ya igihumbi cumi ku kwezi itatu tutanu kuri kwezi adinire ukwezi guhejo kandi kimanime kuva kuri asirasi otorodate de sasipolo yoze ya konsulti kinite na kimanime kwezi
sariya ugume ku murongo Thierry ariko uzura twumviza kugira ngo dushobore kuyaga turakira n'abandi batandukanye bari kuri telefone ugume ku murongo wa telefone turafise Bonaventure ikaze kuri jugi Amerika
niko ndabumva
uherega Bonavante
neza neza uyu mwanya magaza mu gisagara cya Mabanda muri komine Mabanda intara ya Makamba
havugwa make
havugwa mahoro turashima
hanyuma rero icyo uvuga kuri ino ngingo nawe
nk'umwene gihugu umwe mu bandi yerekeye ngingo yafashwe n'umushikiranganji w'intara ya gace mu gihugu iterambere rusange n'umutekano gisaga cya Bujumbura kubagendesha amapikipiki amaturusoko n'amamoto mu bisanzwe iyo bariko bararondera iterambere byari byiza amaze kuba inama ihurizwa bose bahagera isiguro basiguriye abo byega kugira ngo ingingo zifatwe bamaze kumva ikiba gikenewe none rero kubera yuko biba bibaye ari ukubyakira nk'umwenegihugu umwe ndavuga iyo ngingo nimba babona neza yuko atankurikizi izoba mu nyuma mbi nibayikomeze ishyize mu ngiro mugabo nimba babona yuko hari intambamyi izoterana cyane cyane ku miryango dufashe kubahora baronka amata yaganywe n'amakinga kubahora biyunguruza nka twebwe tubayo mu buryo bubaye abaye dufata ikinga bishobora kutubangamira bigatuma n'ubutunzi muri rusange butagenda neza kuko aho ukuye ibihumbi bitanu bya taxi voiture wari kuhakura amajana atatu y'ikinga urumva yuko bitaba byoroshe
aho iwanyu mwebwe ntibaba ntaho mbababuza gushika mwebwe ngaho iwanyu mabanda aho mushaka gushika hose baba bariko baratwara ivyo vyuma bitandukanye nta kibazo bahura naco caho bababuza gushika
hose barahemerewe nta ngorane nimwe hari ngaho turi uyu mwanya
hanyuma kucerekeye naho ikibazo c'abavuga ko abatwara tukutuku abatwara makinga abatwara ivyo vyuma bitemerewe gushika hamwe n'ahandi i Bujumbura bateza akajagari bagateza amaccident haba mu kwiruka haba mu kugira iki wako kageso hari akubona ngaho imabanda
mu mabanda nta kari nubwo kari si kesi kimwe gusa icyo navuga nk'umwene gihugu aba bibona haraba ugusamara k'abagendesha ivyo vyuma bivanye n'inyambaro canke n'ibindi bintu baba babonye bigatuma rimwe na rimwe biba isanganya ariko isanganya isanganya nimvo gitwagisida niyagisida bitegurwa ngo iza mw'ubu buryo canke buriya biba bibaye nk'uko byoba n'ikindi gihe ata muntu babonye
ku ruhande rwawe ukibaza ko hokorwa iki haba ku nzego z'umutekano haba no kuri abo babeshejeho n'ako kazi ndetse n'abiyunguruza bakoresheje ivyo vyuma bitandukanye
ku ruhande rw'iwanje icyo mbona ni uko umengo co hava kica kiba kiremereye uruhande rumwe nuko leta yotunganya ukundi gushasha kwingene abantu bagendesha ivyo vyuma bokora na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura bakabareka bakemererwa kuzunguruka mu gisagara ca Bujumbura ariko bagatanga icyo nakwita nk'impusha zo kugendesha ivyo vyuma mu bundi buryo bushasha kugira ngo barabe yuko imiryango yobandanye ba bundi bwogo izoba bitagenda neza kabisa
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
namwe murakoze ku ijwi ry'Amerika
yego turafise na Idrisi ku wundi murongo wa telefoni Idrisi ikaze ku ijwi ry'Amerika na wewe
amahoro
yego uherere gaide
ndi Bujumbura
Bujumbura majahe
muri komine na hangwa niyo nibereye
muri komine bizone buterere wewe uregwa n'ingingo ca nk'ukoresha ivyuma canke ugegwa nk'udandaza uce ku mamoto amakinga n'iki
mu bisanzwe gende mudandaza kandi navize ikinga nta kintu nokora kandi nabo bagomba kutubuza niho nyene natwe dukorera ntabwo nikoja kurangura ibintu kandi ikinga niryo ryadufasha mu kazi kacu ka misi yose umva yuko iyo mindi kati kutworohereje
wowe da Idris uvuga ko uri mu buterere wahora wemerewe gukora gute umunsi wawe wagenda gute wabyuka ugafata agakinga utoye wese ukamushikana aho wifuze Bujumbura
oya ni twaja mu kikiraro twakora kugira za kotebu mugo ni twaja mu kikiraro ngo tugendere muri muha muri vire muri rohero ni twagerayo
ugereranije ibice bakwatse bingana gute naho wahorushika
ibice banyatse n'imijyana kujyana none aho batubwiye ko ata kindi kintu nokongera gukora ntashitse niho nkuri bidandazwa urumva ko ari hatari ni hatari kabisa turabona ni asha no gupfa nta kintu mbona kweri twokongera gukora
wowe uratandukanye n'abandi kuko nk'abatwara moto abatwara tukutuku hari ico barinda kwerekana permis de conduire kuba kuba twari kinga nibaza yuko iyo onye mutayerekana mugenda mugatwara gusa sivyo
eh gote kwebwe nta nakimwe badusaba kiretse gitasi cy'umwaka gusa akindi badusaba
ha ico gitasi mumaze kugisaba ayandi mategeko yibarabara muyubahiriza gute kugira ngo nihagire uwo mubangamira murumva ko ubushikiranganje bwo vuga ko mutera insanganya nyinshi mu gisagara cha Bujumbura agenda biruka abagenda bacana cana ko kugira ngo mutora abakiriya mwubahiriza gute ayo mategeko mwirinda gutera akajagari babagiritse
kende na nangorane nyine tugira ubumuntu atagena nyene icyo ndumva kandi kesi zisanga masanganya tekwa na mazi urate no mibarabara cyane tugutuko irakunda guteta masanganya kinga na je nyene bakara musali yagizisanzwe kandi muraza agize yaramutse n'isubiri nyuma ni nkuko nkubu ni modoka yogira isanganya nkuko bavuga yuko ariko tugira amasanganya ni modoka iragira isanganya n'isigura yuko imoto cyangwa amakinga cyangwa amatukutuko ari byo bigira isanganya byonyine
hari ibiganiro mwa muri ko murakoranaga Idri naba baserukira mwebwe mu butwara makinga no gushikiranganje bwafashe ingingo
eh bo barandika twara ba duterekira barandika kije tumushikiranganje n'abana ko timu gihugu na nyinshi tubaronga ko nyinshi twaronga nuko tukumba yuko bitabanduka bitacyeza gusubira inyuma ingingo iteza gukurikiza
bari banavuze ko bihaye umushikiranganje DG z'intwaro hagati mu gihugu yari yavuze ko ihaye umwanya asaba indongozi zitandukanye ku nzego zitandukanye ko zosigura ino ngingo zikayibwira bo zega zikayisigurira n'abanyagihugu igatangura kuja mu ngiro bitarenze igenekerezo rya 11 ubunye mu kurindira muraba murakorera aho mwari musanze mukorera
Uturacyagira nyine harwa dusanzwe tugera mugabo guviye cyari ikintu gishobora gukunda kuko urumva ibihano bidasha bifatwa ubu rero ubu rero ikintu twe tubona nuko tubona twese nyine ari kuduka rugurugo kuko abantu baba badisigarije nta kintu umuntu uyo akorera ntiwotunga umuryango ruguru wongere witunge nawe no mu gisagara n'icyo ukunda no kuduka rero nicyo bashatse ko kiri
abo bagenzi banyuwe bandi batandukanye muvugana mwumva umukenyero muzofata ruwahe muzoshiraho washize muzosaba ibiganiro bibandanye
twebwe ikintu dusaba n'ubu tuvuga ati niba nabe bageuze bongereza ikiringo cyangwa nawe ibyo tuvugana nabyo twebwe ikintu duhuriyeho ni ukuduka nta kindi kuko nakirwa batiko tuhakora mu gisagara mu kuduka kabisa kuko batabirangiriye cyangwa ngo ba batorohereze niherezo no kuduka tweze kuko ntacyo umuntu iyo bari karakora
urakoze cyane Idrisi kudusangiza icyumviro cyawe tukibutsa yuko utubwiye ko wewe ukora uguruza abantu micishije ku ikinga
yo kabisa niko kazi kamwe kandi kari kantunze n'umuryango wanjye nacyo byari bibaye mugabo ubu ndabona n'ibigiye koroha kabisa
wihangane
kwihangana nyine amategeko ni atanu
urakoze ugira umunsi mwiza
watwese
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda Fabrice turazi ko tugufishe utwihanganire gato tubanze twibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika bo badufatiye mu mvahe no mu njahe ko bimwe mu bibazo bitaza kuronka umuti polisi y'u Burundi nuko yari yavyemeye ko iza kubana natwe ku munota wa nyuma nk'igihe cy'isaha habuze isaha imwe ngo ikiganiro gitangure twavuganye batubwira ko atankomanzi baza kuba bari kumwe natwe kugira ngo bishure ibibazo ariko telefone zabo ntizirimo tukizera ko bazisubijeho imbere yuko ikiganiro gihera baza kutwitaba tugashobora kubaha akanya bakagira icyo bishobora kubibazo bitandukanye by'abanyagihugu bari kubagira icyo bashikirijwe ku ngingo yuko hari ibibanza bitandukanye amakinga amatukutuku ariyo mabajaji n'amamoto atemerewe mwo gushika mu gisagara cha Bujumbura mu gushaho iyo ngingo bavuga yuko ari kubera hari ama accident menshi atezwa nabo bunguruza abantu bacije kuri ivyo vyuma bitandukanye Fabrice Ikaze Fabrice yagiye ko bikose aho muri ino ngingo muyumvira kwiki uyunguruza uciye kwikinga ku moto kuri bajaji mu gisagara cha Bujumbura uvyibaza kwiki muri Amotabu ishirahamwe ry'abatwara abantu bice ku mamoto bavuga ko aragahombo kanini cyane bazogira abiyunguruza bamwe nabandi bayicire ku mbuga ngurukana bumenyi nabo nyene bavuga yuko bitazokoroha ko babandanya kwiyunguruza kuko hari usanga barinda gushika ku buzi butandukanye barinze guca kuri zo za moto zitemerewe gushika mu turere dutandukanye tw'igisagara ca Bujumbura. Ivyumviro vyanyu turabirindiriye mushaka kuduha telefone yanyu mubicije kuri VOA radio yacu mushira aho twanditse ubutumwa bubatumirira ko mwoduha nimero zanyu tukabahamagara hama gucyo namwe natwe tukabahamagara muduterera ivyumviro mubibwira nabandi batandukanye. Mwamaze kwandika harimo uwitwa Prosper Nzeyimana ngo nukwihangana twese hamwe nk'abari babeshejweho navyo canke bafashwa navyo ngo ni ingingo ikomeye cyane kandi tubabaje. Fabrice aragarutse ku murongo wa telefone. Fabrice ikaze.
Ego
Fabrice tuguma tukubura uri mu biki
ni connection na ma connection
na ma connection hehe hehe
mugisagara
cha Bujumbura wiyunguruza uciye kuri bajaje imoto ikinga urayitwara canke ntibikwega
na gakinga
wiyunguruza ko
ego
hama inongingo ukayakira gute
ya pema nishyanganye twabaza akabangira kukubera isanga ari kibazo ikomeye cy'inguruza bica bigorana cyane ko si bose dushaka kuronka amafaranga yo ku yo gufata amabisi
amafaranga yo gufata amabisi ushatse kuvuga ko izo kinga ziba zizengurutse gusomba gufata bisi
ego cyane ko hari igitoro kibura umuntu ashingiza ku ikinga bikabanguka cyane gusumba amabisi kuko bisanzwe biboneka yuko usanga ari imirongo miremire ku mabisi mu kwiyunguruza.
Hanyuma ugasaba iki wewe Fabrice ugasaba iki Fabrice yagi ariko Alexandre twamufise. Alexandre ikaze ku jugu America
ndakumva
ko uhereye ga Alexandre
ende Bujumbura
amaja hi Bujumbura
ende Bujumbura mukinindo
ino ngingo urayivuga ku iki
yego iyi ngingo tena ivuga ko nuko mbona zo duhunga abanye ibintu byinshi mu bintu byanye n'imibereho y'abantu bari babanga mu gisagara cya Bujumbura. Dufate ukuntu umuntu aba yiyunguruza agasimbira nk'ahantu ariko arihuta yivanye n'akazi akora urumva umuntu adahora acerwa mu byo ariko arakora kuko azotuma ahantu uri kurihuta usange ugiye n'amaguru wabuze nyine wiyunguruza ugasanga umwanya uri kuracererwa ibintu nkamwe n'ibyo.
Hanyuma ugasaba iki impande zegwa nayo
nayo nasaba nuko abijejwe bajya bategeka nyine bafite izina ngingo turaba bakajya hamwe bagahanurana bacyo bahinduye.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Ego murakoze namwe.
Ego ku rupapuro kopi ijuru rya Amerika rifitiye kopi yavuye mu bushikiranganje bw'inkora hagati mu gihugu cy'u Burundi burere bubujijwe gushikamwo nko mu busiruko hariho ikiraro citwa Pont Kanyosha ico ku ya 12 ku Musaga ahazwi cyane nk'akorera Radio Bonesha FM hagati mu gisagara cha Bujumbura n'amazone yose ya Musaga hagati na hagati mu gisagara cha Bujumbura nyine uduze campus ya Kiriri isororezo na Mugoboka muraruko ahitwa Chateau d'eau ku Mutanga Nord na zone ya Gihosha n'isoko ya Gasenyi iki uruzi rwa Gasenyi iwabo w'abantu Gare du Nord ahadi amamodoka atandukanye aja mu hagati mu gihugu lise yitwa Saint Gabriel ibarabara gitiriwe Musenyeri Buconyori ahari parki ya Ntahangwa ahari Sodeco Kamebu akorera ibiro vy'igipolisi cy'u Burundi ahakorera ahajejwe kuraba ingene imodoka zikora otrako ibi ndetse bashe babigize inkuru ku mbuga ngurukana bumenyi bibaza ingene n'uwo bayifise ataraho hantu azoshora kwishikana kuri otrako kugira ngo bamurabire ku vyangombwa byose bikwiye ikiraro citiriwe Shanika hamwe n'ikindi kiraro ku ruhande rwa Maramvya no ku ruhande rwa Mutimbuzi imodoka rero ama moto yemerewe kuja mu bibanza tuvuze bitemerewe nizo zindi ni ayafise imparati ya leta gusa niyo azoba yemerewe gushika ngaho ingingo zitandukanye muzivuga kwiki George turi kumwe ikaze ku juri ya America
ekome murakoze
uherere hega George
yeye mna mahoro kabi
uherereye amajahe
yewe ndi kutumbura
mubwiza aha aho mubwiza amamoto azobandanya canke naho nyene hisanga muturere dutandukanye amamoto amapikipiki ariyo mamoto ya tukutuku n'amakinga temerewe gushikaho
kareka mubwiza hoho byari bitambwe amamoto atemerewe kuhashika aho twari twifashishije kinga ariko naho urumba nuko dusinga baratumukije
amamoto ntiyari yemerewe gushika mu bwiza
dufata n'icyo tureka
amamoto ntiyari yemerewe gushika mu bwiza ga George
oya mu bwiza ntiyari yemerewe kuhashika kuva muri kijya gihe cya Denis amamoto bijya ntiyari yemerewe kurenga ikiraro cya Ntahangwa ngo yinjire muri aya matati yo muri komine Mukarabe
ariko amakinga yo yagenda
amakinga yagenda ashobora kwifashisha buhoro buhoro mukabo naho ni hari ahantu ashobora kwinjira nko muri rohero ariko byo byari mitembe bya dufasha ariko ubu rero ko bigenze kurumba ko nta ingorane zikomeye
wowe uri ku ruhande rwande rw'abagendesha izo ivyo vyuma bitandukanye canke rw'abiyunguruza bacishe kuri ivyo vyuma bitandukanye
kandi ku ruhande rw'abiyunguruza bakoresha ivyo vyuma kuko mu busanzwe twese twakwifashisha ibi niba ingaruka ko ata muntu n'umwe utazokora ko kuko twabitse nka twese
utubwire umunsi wawe ngene ugenda mu gukoresha ivyo vyuma uja ku kazi ukoresha igicahe kikakorohereza mu bwahe buryo
iyo ndaja ku kazi mu bisanzwe nkoresheje agakinga agakinga gatoya kabisa dirayeri najya muri kuko nakorera hagati mu gisagara muri ziri ako karemewe kugenda hariho hose ariko amakuru adushikira bivugwa ko n'utwo dukinga dutoya tutarimwe tena twa tuvero moteri tujya tuvero moteri tutarimo aho urashawumva ko nande horohewe kufata kabisa
hamugasaba iki impande zitandukanye
iyo icya mbere nasaba nuko iyi ngingo mu bisanzwe bari kuyiga komeza kuko biraboneka ko iyo bayafashe igihuti ihuti biboneka ko umenga nta kuyiga ko byabayeho cyane kujya inama n'ingingo n'aba bantu bakoresha ibi byuma kuko ingaruka hanini hanini iri ku miryango y'abantu bakoresha ibi byuma urabona bagiye kudushyira mu ibara bagiye kuyishyira mu ibarabara ababikoresha nabo aboneka ko bagiye gusubira mu bushomeri bukomeye biboneka ko ubuzima bugiye gusubira mu gihugu
ngira ngo abo vyega barabitahu baraza kuvyumva twari twabatumiye bari batwemereye ariko amatelefone ntarimo wowe ivyo bivugwa navyo ko bateza akaja
birakwiye ko ibi bintu bavyiga ko neza kabisa bakabisubiramo iyi ngingo ugasubirwamo neza kugira ngo yorohereze bose
ivyo uko naho iyi ngingo ifatwa bavuze ko ari kubera ama accident ategwa cyane n'abantu bagendesha amamoto tukutuku izo bajaje hamwe n'amakinga urabibona ko bafise uruhara mu masanganya abera mu mabarabara atandukanye y'igisagara cya Bujumbura
yewe si makanye hanini hanini ko byoba birimwo mu bantu batera amasanganya ariko hanini hanini sibo kuko abantu babaho inyusha cyo kugendesha ubugoma bw'amatukutuku abone barabise mu ruhara poste ndi kumana mu kitano yaruka gukoresha yari yababwiye umuntu w'ingene izi itanganya zotabanuka nuko igipolisi cyosubiramwo ingene gitanga izimpusha zo kugendesha ibyuma byo mu mabarabara hama abapolisi nabo bakagira ubuhinga bukomeye bw'ingene bashobora kugenzura bajya abantu bashobora kugendesha ibyuma banyoye inzoga birenze canke bari ku muvuduko ukomeye ibyo rero byofasha mu kugira ngo ayo masanganya agabanuke
urakoze ubwira umunsi mwiza Alexandre
Murakoze cyane.
Yego. George, ikaze ku ijuru ry'Amerika tsangira iki yago.
Halo?
Uratwumva George?
Ayo ni Irene.
Uherere he?
Imubwiza.
George, si wowe duherere kuvugana? Cyane uyu.
Oya.
Eh, wone tukwakiriye unyene. Aha. Nawe uherere umubwiza amaja hehe?
Yende bujumbura mu kinama
uri bujumbura mu kinama ubeshejweho no kunguruza abantu hakoreshejwe ivyuma bitemerewe gushika mu bibanza bitandukanye canke wiyunguruza uciye kuri ivyo vyuma turumva taki hari arasubira atu muhinga bwije mu basubira batu bamuturondirire Alex Buisson we turi kumwe na Buisson ndumva tutari kumwe ejo bya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunze ibijuru bya America twari twashimye kumva iziyumvira z'iruhande rwa leta atari abavuga ati byari bikwiye kugenda gutya ntitwavyakiye neza kugira twumve igitegekanijwe n'ikigiye gukorwa ariko twe tubaze twose ntidushoboye kuturonkera inyishu kuko abari batwemere kuza mu kiganiro babivuyemo ku munota wa nyuma telefone zabo turazihamagara ntizicemwo twibaza ko nimba batwumvaza kuduha iminota mike ya nyuma ni 5 nimba mutwumva kugira ngo mushobore kwishura turazo dukenya twabanyagihugu bariko baragira ivyo baterereye kuri no ngingo ibuza ivyuma bitandukanye imoto tukutuku hamwe n'ikinga kwinjira mu gisagara ca Bujumbura mu kurindira ariko ijambo ni njya mwebwe mutwumva muri ahaherereye hatandukanye mu Burundi n'ahandi iki gikogwa gikogwe gute kugira ngo ntihagire uwo kigirira agahombo ntihagire ama accident abandanye aba nimba vy'ukuri yategwa n'abo bantu kandi ntihagire n'abatakaza akazi kabo byari bikwiye ko bakagubana kubera ico gikoga hari abatandukanye bagiye baterera ivyumviro witwa Ngabire Dieudonné yavuze ngo akazi nikazohagarara kuba kuba binyonga gusa amaganya yuzuye abantu benshi kubera inongingo yavyanditse kuri Facebook witwa ambassadeur Arondina yongingo ntiyorohereza benshi dusanzwe duhanzwe n'inzara n'ubukene ngo none ngo abahura bakoresha ivyo vyuma bobo barabiyumviriye ko na wenyene ikibazo ciwe benshi batanga ibibazo bitaza kuronka inyishu kuko bidafise uruhande rwishura witwa Ruhama Ali Jali Raymond ngo none impamvu niyihe batahaca inyungu niyihe leta ifisemwo bavuze yuko bavuga ko abakoresha ivyo vyuma batera ama accident atandukanye mu gisagara ca Bujumbura Jeremy Ikaze
Marakoze
werehe ga Jeremy
ndi mu kinama ca Bujumbura natanzwe nandi mu matari yunguruza abantu
usanzwe mu matari yunguruza abantu wabunguruza hanini bavana he ubashira
nakorera muri komine na hangwa jangi ngo nifikira nganje dufatiye n'ukuri twayakiranye umubabaro mwinshi
duga ku ijambo turakumva
tujyanye ngo nifikira nganje dufatiye twayakiranye umubabaro bivanye n'uko bamwe bitoka gikari kadutunze kwaro bava kijyanye ngo kutubuza kugera mu bya bibanza mbona umenga kabisa tugiye gutuma tusubira inyuma mu iterambere ryacu
Ugereranya agahombo uzogira uko kangana uravye aho wahora ukorera naho ugiye kwemererwa gukorera akazi bakangana gutega Jeremy?
Uruhombo ni runini cyane kubera tugerageje kuraba nk'ivyuma bya korera mu komine ya Ntahangwa ni byinshi cyane. Ongeye koro guca bikorera mu makaritie abiri Kinama na Kamenge na Mutakura. Icyambere ibyuma bizaba byinshi abakiriye kandi ari bake, agahombo kazoba kanini cyane cyane bikagira n'uko bingana.
Ugasaba iki impande zegwa no gusubiramo ingingo zitandukanye?
Icyo nasaba abategetsi ni uko rya ngingo boyisubiramo bakayumvira neza, bakatureka tukikorera. Mu by'ukuri twese duteze amasanganya nk'uko babivuze. Amasanganya nini aterwa n'ubukene bw'amabarabara dusanzwe dufite mu gisagara cya Bujumbura.
Iyo uvuga ngo aterwa n'ubukene bw'amabarabara, ushaka kuvuga ko amabarabara atubatse ku buryo abafasha kugenda neza?
Oya, amabarabara ni mabi cyane, mpuriramo n'ibyuma bitandukanye. Umwe arakwepera ikinogo, undi ajya gukwepera mu gacya museka. Icyo twasaba ni uko babanza bakatwubakira amabarabara, batwubakiye amabarabara, hama ibintu byose bigenda neza.
Urakoze Jeremy, ugira umunsi mwiza kandi tukwihanganisha.
Icyo nasaba ngo ashira bigeri babidukurikiranira kabisa, batureke twikorera akazi nta bundi buzira usanzwe tumenyereshwa cyo dukora.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Sawa.
Yego, Eric Habyarimana ikaze nawe ku ijuru rya Amerika.
Yego, murakoze cyane.
Uherere gaeri
ni Bujumbura mu Burundi.
Uri Bujumbura mu Burundi, amajahe?
Mu Buyenzi.
Wewe uriyunguruza ukoresheje moto n'amatukutuku n'ikinga canke wewe uwunguruza abandi n'ibintu?
Oya, ahubwo je nari nsagakinga gatoyi, ariko mu ngingo zose bavuze sinzi ko batandukanije ko n'ubusinzi buto buto burimo bidabwubuntu.
Ingingo icanditswe tubona nuko bavuga ko amapikipiki azokwemera kwinjirirwa ahabujijwe ari ayafise imparati ya leta gusa n'ayakukira police y'u Burundi. Ati nta kindi cuma cemerewe kuboneka muri ako karere gashasha kashinzwe atari ivyo vyonyene. Twari kubibaza tukabitomoza ku ruhande rwa polisi y'u Burundi, batwemereye kuza mu kiganiro gisigaje iminota 13 gusa ngo gihere gushika ino saha. Muhinga bw'ivyuma baraguma barondera ariko ntibara amatelefone yabo bayavanyemo.
Ego.
Ngira ngo ubajije abajejwe intwaro bakwegereye bazoshobora kugutomorera, kuko umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati yari yasabye ko abategetsi batandukanye basigura iyo ngingo abanyagihugu. Naho boba ku rundi ruhande hari abavuga ko ari ingingo bagiye bamenyesha bamaze gufata, gutyo ugasanga hari utubazo dutandukanye tutashoboye kwishurwa. Ugira umunsi mwiza. Tuafise na Nina kuyundi murongo wa telefone. Nina, ikaze ku ijuru rya Amerika.
Hello.
Nina.
Yeah.
Twari tugiye muhinga bw'ivyuma ngo turase umupfaso ni cyangwa umukobwa. Witwa Nina gutyo nyene cyangwa n'agatsaziranye?
N'agatsaziranye, nabo ndi nitwa Thierry Nizigimana.
Hama bakakwita Nina kubera iki? Nimba atari banga
ndo bwaje bafata ibyo tina cyanje bafashe bagira baragabanya ni na ihereza kuri mizigi y'Imana.
Hanyuma ugaherere ukaba uri hega Nina?
Ubunyene ndi Bujumbura.
Amajahe?
Muruziba.
Ino ngingo urayivuga ku iki?
Ingingo rusange nubwo kwayakiriye nabi kubera turaje aka kazi kari akazi gafatije abantu benshi cyane kuraho. Ikindi nayo kiyongereye ko nubwo kandi yanafashwe kuba hariho kurufa hariho n'ibyo tudatahuramo kuko kijyanye n'abiyunguruza kudukinga duto duto twifa 4G amena twa tumo duto duto bakunze kwita zero motere ariwe jeho kuki icyo kintu rero cyagumanye amazidane turamenya ko natwe tuba twarabujijwe kwinjira mu gisagara hagati rero twasaba ngo tubarize umutumire
umutumire ntawuharisha bari batwemera ariko ku munota wa nyuma telefone ntizirimo na WhatsApp twavugana ko nayo nyine ntikirimo ariko ngira ngo ko bari baratwemereye bazoduha kanya tubaze utubazo twanyu hama tubigaruke ko
ego Muhammadu Fashidi
tuzogerageza
bunga igatuma ubutuma kuri bamwe bigorana cyane urasanga nk'abo banyeshuri bata mu nyuma y'igisagara bagenda kwiga amashuri yo hagati kandi muri icyo gihe bari deplacement n'ubundi zirasigabandijwe bagasanga hariho n'ibintu hariho ingendo zimwe zitemewe kugenda hano nk'uko dukina nayo ndavuga nayo tutayemerewe kuba tujyayo kusanga ari ibintu nyine bigoranye cyane gusumba
wowe ugaterera uwahe muti ni igikico kugwa ku bwawe
aje kubwira wanjye je mbona iyo ngingo yahagarikwa ko yari je kubwira wanjye ndumva ari nka je nyine ati ibintu ari byo ukati byanyu banavuga ati yagarare kubera ndagerageje kurara ni ikintu kizokora ku bantu benshi cyane
ni ukwihangana hama mukurindira ko inyishu itogwa kumbure hariho ibitandukanye bizogenda birakoreka ku mpande zitandukanye
umuntu umwe no gutegereza kubera urumva nawe ntawangana n'imigenzi namusumba kandi nk'uko yabivuga hari igihe ushobora gusanga baba bati ingorane nubwo twebwe tubona mu ngorane tutoga mu ngorane zo nyinshi rero kurindira umuntu akarabiye bijyana ukaraba ukuntu bitoga bandana bikurikirana
urakoze ubwire umunsi mwiza
yego murakoze nawe
turafise na Felicien kuri ndi murongo wa telefone Felicien kaze ku juge y'Amerika
yego murakoze cyane mwiriwe cyane mwese
yego uhereye ga Felicien
ndi mu gisagara cya Bujumbura
mu gisagara
muri komune Kagore y'intara ya Makamba
yego haravugwa makinga mu Makamba i Bujumbura uri hehe uva mu Makamba mbwa uri Bujumbura
ndere dombra muri buyenzi na mahoro cyane yose
inongi mwivuga kwike
ingingo ubyandire hoho de kubanze no tangura gusaba cyane n'abandi bose batanze bakora aka kazi yo kwingingo yo birabangirwa cyisunze cyane cyane ingaruka zayo ego biravugo ni ko leta yabishikirije cyane cyane abafashe ingingo nk'umushikiranganje adebwe ibi bibazo ariko ingingo isanzwe ifite ingaruka nyinshi cyane ku buzima bw'abantu bari basanzwe batunzwe n'ubuvuzi si nabo gusa urazi ingene byinshi bwabo bari bari hariho rero n'abandi bazoba bazoshikwako n'iyo ngingo cyane cyane nk'abari basanzwe biyunguruza abari basanzwe bifashisha muri ubwo buryo bwo kwiyunguruza nko gukora ubuvuzi basanzwe bakora ni ibintu byinshi cyane byose rero twasaba yuko ingingo birabangirwa cyane cyane nashaka kuvuga umuti uboneka jyewe mbona wokoresha ni umuti cyane cyane wo kwigisha abasanzwe bakora ibyo byuma ingene bo kubahiriza amategeko y'ibarabara hama kandi bagatanga n'inyigisho mu gipolisi gisanzwe gikorera ku mabarabara kugira ngo bashobore gufata ingingo no guhana cyane cyane abarenga amakosa ajyanye n'ibyo ari mu ibarabara
urakoze ku byiyumviro byawe
aba murakoze cyane
kugira umunsi mwiza
Ego,
turafise na Edouard. Edouard ikaze?
Murakoze cyane.
Uhereye gaido?
Ndi Bujumbura.
Amaje he Bujumbura?
Turi aha mu Gasenyi.
Mu Gasenyi. Ibyumviro byawe?
Ego. Icyumviro cyanjye, yangiringo ubushikanganje bwafashe cyane ku bijyanye n'aho amatukutuku, amamoto n'amakinga yozagarukira mwanya umwe icyumviro cyari cyiza ku bw'umutekano w'igisagara n'abakibamo ariko ku buzima bw'umunyagihugu muto muto wasanzwe yidetasa ari umunyeshuri agenda ku ishuri ari uza kwa muganga ari umukozi wa leta ni ukuri ibintu biragoye umuntu abone ko ashobora kwidetasa kuko atabazaje atamoto atakinga mbega bizogenda gute iyo ngingo nabona umengo bubabara yibangire hanyuma hakazobaho no vuga ingingo nteguza no kuvuga ati ngaha aye umwibarabara mbega umuntu ukora amategeko ayahe ibyapa ku mabarabara bikaguyizwa no vuga n'umutekano ku mabarabara agafungwa kandi gusumba ku buryo iyo ngingo yoba ingingo yanjye iyo ngingo yiza no vuga ifatwa ubwa nyuma gusumba ibyo byose byazi kubera imbere na mbere hadahuza w'umunyagihugu nibwo busanzwe no vuga ari ifatiro rya byose. Murakoze cyane.
Urakoze nawe we Edouard ngaho i Bujumbura ugira umunsi mwiza.
Ego
murumva ko ni ikiganiro cy'ivyumviro bitandukanye by'abanyagihugu naho twe twagitanguye twemera ko tugiye kubazanira uwuzi vyinshi yishura ni avugira police y'u Burundi Désiré Nduwimana kugira ngo ashobore kwishura ibibazo vya bamwe n'abandi harabagiye barabaza ibibazo ati mbega gakinga kanje gato karegwa nino ngingo ntavyo tuzi juri America twari gushima kubibaza ariko mwuze ko tutarunsi aho tubibaza harabagiye barashikiriza ivyumviro bindi bavuga ico koreka bamwe batama barabara n'abanze yubakwe kuko niyatuma izo nsanganya zigwira abandi nabo bati ibiganiro babanze biyumvire abatandukanye biyunguruza baciye ku mapikipiki baciye kuki ibyo byose ni byumviro mwashikirije nibibazo mwabajije byinshi tutashobora gutanga inyishu nk'abamenyesha makuru kuko abo twari kubibaza batashimye kuza mu kiganiro cacu. Didier ikaze. Didier
yego
werereye he nawe
yemerereye mu Rumonge.
Mu Rumonge haravugwa make
Murumonge na neza bisatashina.
Ino ngingo urayivuga kwiki?
Nini isanzwe iyo ngingo na je na isyo mikuri ya chani yetu nene mugabo ntibyashoboye kunyohera kuko muri abo bantu bakora ibintu byo kunguruza abantu ku makinga ku mamoto ni ku matukutuku abenshi ni abantu baba bagiye bava ruguru mu ntara ya ruguru bakajya kurongera ubuzima ni ukuvuga gupagasi rero abenshi muri bo usanga ari abantu bahunze ubukene cyane abashomeri abanyeshuri bagiye barangiza amashuri hashoboye kuronka ubuganiza rero iyo bafashe imyiro kugira ngo babegeze kure nyuma y'igisagara nanarisya ubuzima busanzwe bugiye yumva aba ari ibintu bigoye cyane ingingo usanzwe ntajyewe ntiyashoboye kunshimisha.
Ntiyagushimishije nk'uwukora ako kazi canke nk'uwiyunguruza biciye muri ivyo vyuma
mu bisanzwe nkora ako kazi ndiyunguruza mu bandi kandi nkabasanzwe sice n'abagenzi basanzwe bakorera akazi nyine hiyo mu gisagara ca Bujumbura.
Hamukabona ko hokogwa iki?
Jewe ico mbona icokogwa ni uko ahubwo bakomeza umutekano wo ku mabarabara bakongera ashobora kigiye kuri abo basanzwe banyonga nyine ibyo byuma.
Nuko urakoze ivyumviro vyawe ngira ngo biraza gushikira abo vyega.
Yego murakoze namwe murageze neza cyane.
Urakoze ugira umunsi mwiza aho uherereye.
Ciao watete.
Yego. Ijwi ry'America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya gato. Turaza kuba dusozere kino kiganiro twongera twisigura kubaje kucumviriza ibaza kubaza kumva ivyumviro vya police y'u Burundi iza gusigura kuri ino ngingo twe twabibararikiye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye kuko twe twahaye izizere kubaza kuba bahari ku munota wa nyuma amatelefone yabo ntiyarimo. Murashobora kubandanya ariko mugira ico muvuga ku vyerekeye ingingo yuko ari ibibanza bimwe bimwe bitemerewe ko ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu imoto bajaj ariyo tukutuku n'amakinga bigera ko bishika ko mu gisagara ca Bujumbura. Mushobora kubicisha kuri Facebook yacu VOA radio yacu muja ahanditse buno butumwa twashizemo tubahamagarira gukurikirana kino kiganiro. Tushimira abatereye ibyumviro byabo haba muri mu majwi haba no mu nyandiko kuri Facebook. Dushimire cyane n'abagize uruhara bose ngo kino kiganiro gishoboke. Muri bo by'umwihariko ni Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Dieudonné Nahazwe nawe yategure no ngendo bashikiriza muri sanga y'ino munsi. Ndayifurize kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose. Mugire weekend nziza. Tuzaza gusubira igihe cy'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda makuru azobagezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira mandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.